Irimwumva ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro kiraba hanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Ni Oriane Tangishaka ateramije ikiganiro cy'uyu munsi. Ndabaha ikaze mwese. Mu minsi iheze twarabashikirije ikiganiro cy'amahiganwa y'abamisi yariko abera mu gisagara cya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ayo mahiganwa yariko aba ku nshuro ya mbere muri iyo ntara ya Gitega nyene. Ayo mahiganwa yateguwe n'ishyirahamwe Ingoma Event Enterprise rihurikiyemo imvukira zo mu ntara ya Gitega, akaba yari agamije gutora umumis vice Miss Ingoma. Iryo higanwa rya Miss Ngoma ryari ririmo abigeme bashika kuri 26 bose bariko bahiganira izina ry'umukobwa wa mbere mwiza w'ubwenge kandi umukobwa w'akaranga kurusha abandi. Inyuma y'amajonjora abiri ku munsi wa 6 w'indwi turangije ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 niho habaye ihiganwa rya nyuma bagatoramo umumis wa mbere muri bose. Uwo nawe yabaye Anne Niera. Numwe mu bigeme bane bari bayitabiye ikiganiro muri isanga twateramije ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka hano ku radio Ijwi rya Amerika. Rero twongeye kumutumira Niera Anne kugira atubwire uko urubanza rwagenze n'uko yakiriye udushimwe yahawe. Twatumiye kandi na Alfred Hatungimana yayoboye icyo gikorwa cya Miss Ngoma. Reka twakire abatumire bacu uyu munsi. Turabashimiye cyane gufata kano kanya kukuganira natwe inyuma y'ibirori bihambaye mwaraye mugize mu ntara ya Gitega. Alfred Hakizimana, kaze neza.
Murakoze cyane Ariane.
Nawe Anne Niera, turagukeje cyane ku mudari kuri competition warayitsindiye mu bigeme benshi cyane bari barahiganywe kuba muri icyo kibanza urimo.
Murakoze cyane.
Duhere kuri wewe Anne, wumva gute? Wumva nubwo tukeka ko uburushe cyane mu birori warumazemo iminsi, wumva gute? Wakire gute uyu mudari warayironse?
Ndabitezerewe gose, nanezerewe cyane gose gose jema. Ndabishimiye Imana ko yambaye hafi muri byose, hama ngiriye kushimira n'uwo wese iyo bari kwarumviza iki kiganiro. Yagize icyo afasha, haba mu kurondera like kuri Facebook, haba mu gupidiya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ni ukuri bose Yesu arahitagiye namwe. Merci beaucoup.
Murakoze cyane. None tukiri kuri wewe, wari ubyiteze yuko uzotsinda canke n'ikintu caje utabyiteze na gatonya, canke wari wumva ufite ayo mahirwe?
Ubisanzwe muri nyihiganwa ugenda uzizeye, ariko kuri urya munsi ntuba ufise aho uhagaze, uba witeze icyo Imana izakugukorera. Rero nari intekanye, hama niteze icyo Imana izakumfasha.
Turakugaruka ko mu kanya, tugaruke kuri byinshi mu kungene witeguye n'mu kungene washoboye kuronka ibyo ukeneye byose kugira ngo ushobore gushika aho washitse. Mpindukire kuri Alfred Hakizimana. Alfred, ibirori twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi byari byitabwe n'abantu benshi, byari bisa n'ibiryoshye cyane. Muri make kuri wowe, urubanza rwagenze gute?
Ego, murakoze cyane. Urubanza rwagenze neza. Aho ndi kuranje ndabyishimira cyane. Ahanini byari byateguwe, byarabaye naho byashyitse bikaba biteze gatoya kubera imvura yaradu kiri mu gatoya iragwa masaha arenga gatoya 3. Cyari kuba ibirori bihera biteze, ariko muri rusange ibirori byagenze neza kandi abari bashyitse bose barabishimye naho twahereje duteze.
Iyo birumvikana ko iyo imvura iguye si ikosa ryanyu, birashika, ariko urubanza rwarahavuye ruraba, biragenda neza. None nk'abatumire muba mwaratumiye, abatumire b'iteka bashoboye kuhashika bari nk'abandi?
Mubisanzwe mu batumire abenshi bari twatumiye bari ku ruhande rwa leta canke murazi nka Marine wa Evenema yatwaye tuzi yuko aza kubana natwe, ntibyavuye bikunda bose ko baza, kuko mu bisanzwe bavuye bibaza yuko bitaba bivanye n'imvura yari kiragwa. Hama n'ikibanza ariko turakoreramo tukaba kitari ikibanza gisakaye cyane hose, byasaba yuko dukorera ahantu habona. Rero abanyicubahiro bava muri leta ntibahashyize, keretse abateje b'amabanki nka za BDF, BDI n'abandi banyicubahiro bamwe bari bahari, abandi bavuye muri leta ntibashoboye kuhashika, kuko bose twagumye tuvugana ari gushikaho amasasi ndakagera kure. Murazi yuko hariho abategetsi bamwe bamwe bivanye n'ukuntu baba basanzwe n'amabanga baba bajejwe badashobora kutembera mu ijoro, kuko twagiye gutakura hafi mu masaa tanu y'ijoro irenga, murumva yuko atamutegetsi yaba akiri hanze uko bimeze.
Birumvikana ko imvura yagize iragorana gato, ariko urubanza rwagenze gute ku bijyanye n'abamyisi ngene biteguye ku byo mwari mwagerageje gutegura kugira ngo bashobore gutorwa, mushobore gutora umwe muri bo abari bajejwe kubatora, muri make urutonde rwabyo?
Ego byagenze neza, jewe ku ruhande rwacu twe abari bateguye Miss Ngoma abigeme bacu bari bariteguye cyane rwose kuri nivo, n'abajya bajya twita jire bagiye kufasha kugira ngo batange amanota, urabye n'umwanya bagiye gukoresha kugira ngo bashobore kugaruka kwiherera, byarabagoye cyane rwose kugira ngo baronke nyine batandukanye abigeme bari bitabye intuze iganwa gushika muri finale, kuko nka bose bari babitoye bari babigize neza. Nyamwe nyine uvuga uti habura n'ababiri hagatsinda umwe, nyine nabwiye n'abigeme bagize ntuzeye kompetisiyo mu majambo twaganira imbere y'uko urubanza rutangura, iyaba ari ibyo nkunda nari kubagira ba mbere, yaba bishoboka mbwa ntibikunze, ariyo mpamvu naciye ndabasaba yuko nk'imigambi bagiye barashyikiriza cyangwa bitegura ubwabo badusaba bihagarikira ngaho, ariko buza twabamenye dukorera hamwe kugira ngo iyo migambi yabo bayishikane ku rugero bari bihaye. Rero muri makeya nibaza ko bose bari biteguye, bose bari babiteguye neza gushika naho nibaza ko umuntu wese yari mu higanwa yari gushobora kuba mu kibanza cya mbere. Niko ndaraba rero na sondaje nagira iyo ushyize ko amafoto abantu barakunda gutondeka abantu, nta n'umwe yari kuri batagize mbese bivanye n'umuntu wese ko abyiyumvira. Ariko rero yuko abigeme bacu bari biteguye neza, kandi icyo nicyo twaba twashima, nicyo twashaka ko kugira ngo bashobore kwerekana ubwenge n'ubukerebutsi bafite ahanini, kandi bagiye n'akaranga.
Ego bafatiye cyane cyane ku biki, kuko birumvikana ko byabagoye cyane, bose bari bafise impano, ubumenyi, bari bafise imyambaro bari basabwe kwambara, ubona bashimikiye kuki cyane cyane cyakumye Anne Niera abariwe asumba abandi?
Ahanini murazi ko ubwa mbere bwo hariho bararaba ikintu no kwita ubwenge, kujya batwaye twavuga yuko ari umukobwa aciye ubwenge. Cya mbere bararaba amaproje, Anne yari afite proje nziza cyane nk'uko yari yayibashyikirije n'uherukaga ibyo bya Amerika, yari yateguye proje nziza cyane. Hanyuma ikigira kabiri barabaza n'ibibazo by'akahise, hanyuma kandi bararaba n'umuntu ubwiwe yuko ari umunyakaranga. Rero ibyo bintu bitatu byose byariko birakorwa nibyo batangira ko amanota bararaba n'umuntu novuga yakunzwe cyane, yakunzwe cyane gusumba abandi no ku rubuga ngurukana bumenyi Niera Anne Niera yabaye wa mbere yarafite ku bantu ibaza hafi ibihumbi 26 nimba ntihenze, aribo bari gutora mu kiringo kidakita karenga ukwezi, baramaze kuraba intuze yiwe bimwe no kwita views. Hanyuma akaba yari asanzwe afite na bimwe bita like ashika hafi 500, ikiringo kitarenze indwi zitatu. Rero muri icyo gihe rero narabajije jiri igituma itashimugira nyene Miss Populaire nk'uko byari bitegekanijwe, baca bambwira bati twe
twasanze abigeme bose bivana n'ama project n'inyifato bifashe bose bayigejeje neza ati amaro dushatura harura dusanga yuko ane komo yamaze kuba minsi ngoma yuko uwundi yakwikiye amanota akurikira abajya ba dofine bibe babiri ariwe twoca tugira best populaire arije gutuma haciye aba uwitwa Habimana Krahakani niwe yari afite amanota akurikira abo ba uyo minsi n'abandi ba dofine bibe babiri yakwikiye aba best populaire gusa mwumva neza ko ariko na Jiri ubwayo yavugiye aba bantu biba bishaka twese byose babagira ba mbere ariko
ane birumvikana ko no cinema wabaye miss ariko wari na populaire cyane wari na miss populaire birumvikana ane none ubwo bufasha waronse kugira ngo no kumboga ngurukana bumenyi bashobore kuvuga bati ni ane dushaka ni bande bagufashije kugira ngo ugire iyo promotion uko kumenyekana kumboga ngurukana bumenyi
urakoze ibisanzwe itangura competition itangura irihikano bagize icyo no kwita lancement officiel baraduhaye amafoto ya mbere turaya bagize kugira amajonjora ya mbere baraduhaye amafoto kugira ngo nayo nibayakorere ko barondere amalike icyo nakoze umuntu agiye mu mahiganwa nk'ayo uragerageza ukamenyana n'abantu hama ukamenyana n'abantu ukabasaba bakagufasha hariho n'abafashije ntabazi icyo nakoresheje narakiriye groupe hama iyo groupe nkabona umwe muri bo arandikiye numero ati andikira uyu afite page kuri Facebook afite n'abantu benshi bamukurikirana arashobora kugufasha ndamwandikiye nkamubwira ibyo ndimo agaca yemera kumfasha kandi akafasha bikunze abandi nsanga barafashije ntari ndabyiteze hama uwundi nawe ni mukuru wanjye atari mu gihugu cy'Uburundi ari hanze nawe ni yarafashije kanini kose Imana imuheze agire cyane kuko yabwiye abagenzi biwe kandi n'abagenzi be bamwumviye vema bose aho bari Imana ibaha umugisha n'ahandi mu Burundi ndafite abagenzi nabo bagize umwete mwinshi cyane ushoboka nabo barambaye hasi baramfasha nama navuga amakiri online bon mu bisanzwe ni ikiganza cy'Imana cyambaye kuko ngize na interview kuri kumakiri online wasanga banka amahirwe menshi cyane nanjye bikantangaza ukuri n'ubuntu bw'Imana bwambaye ko ni ikiganza cy'Imana cyambaye ko nta bindi bintu byo special ego
birumvikana kuko uravye nk'uko Alfred abivuze abigeme bari beza cyane bari bambaye ntako batagize barashyira ingufu nyinshi muri iri higanwa nk'uko bivuze nta bintu bitangaje no bwiza bw'Imana bwakubaye ko Alfred yarabivuze neza ati aha higanwa babiri hagatsinda umwe none nk'abagufashe kwitegura inyambaro wari ufise yari nziza cyane yanyuma tubona ku mbuga ngurukana bumenye no kuri za YouTube ni bande bagufashije mu bijyanye n'inyambaro wagiye urasabwa kwambara mu bice bitandukanye
koje muri final ni jonjora rya nyuma ni ingoma ivanti yabikoze byose bari baduteguriye uburyo tuza kuba twambaye bari baduteguriye imyambaro ibiri na itatu kuri bajya baza gutsinda ni kuri bari babiteguye byose nanjye nabibonye kuri rya munsi nyine ntabwo nari nzi ariko byari byiza nuko byari byiza cyane
ego mushinga na Hakizimana byumvikana ko byasabye uburyo bwinshi abigeme ntibari biteze yo kumuza kubategurira imyambaro amashyirahamwe mwakoranye nayo kugira ngo abigeme bashobore gusa neza nkuko twabibonye amashyirahamwe yaraya
ego murakoze bwa mbere bwo twe twari twakoranye n'amashyirahamwe nka Shaza mu ntango muri demi-finale twari twikoranye twenyine twaravuganye n'abamisi bariyambika umwanya umwe natwe ubundi turabambika muri preselection se twari twabambitse ariko muri finale twakoranye na Shaza niyo yaduhaye imyambaro ibiri baciyeho ubwa mbere bambaye pasaje ya mbere n'iya kabiri hanyuma abafinaliste nabo bambitswe na yuko ko fashion afashanya
muri ibi no muri biriya kugira ngo bashobore kwambika abamisi bacu ni nabo babambitse kandi mu bantu ayo mashyirahamwe abiri n'amashyirahamwe ara mu gihugu cy'u Burundi ayambika afite inyambaro nziza kandi bikorerwa ngaha nyine ibintu byose bafise n'ibikorerwa ngaha kandi cyane cyane barahagaze ku by'akaranga nabo twakoranye kugira ngo bashobore kwambika abamisi kujya babonye bari baberewe
ego cyane turabyumva ko mwakoranye n'amashyirahamwe ahambaye nk'iyo muvuze yuko ko iheruka gutsindira umudari mu gihugu cya Tanzania ku myambaro zabo bashoboye guhiganwamo n'andi mashyirahamwe yo mu karere k'ibiyaga binini byumvikana yuko abigeme mwari mwabateguye neza kandi mwabahaye byiza bishoboka mu gihugu bijyanye n'inyambaro none bari bangana gute banyuma bashoboye guhiganwa muri iryo jonjora rya nyuma
ego bwa mbere muri demi-finale muri kaneza ko bari 26 hanyuma hatigeza kuvamo 11 gusa abigeme 11 nibo bashitse mu iganwa bakaba rero mwumva yuko abashoboye gutaca bashika ni indwi ariko bane bose nibo bacuye gutorwa duhereye kuri misi ane hakacakurikira uwitwa Kiti Merveille Bigirimana nawe ne twaragiranye ikiganiro ubuheruka twari kumwe gihe tugize ikiganiro hanyuma mimuzeye Dauphine na deuxième Dauphine nawe yabaye uwitwa niyo yankana Adele nawe ne nibaza ko ari mu bantu bari babyifashemo neza no ku mbuga gurukana bumenye kuko yagira kabiri yakurikira Anne uyo Kiti Merveille yagira nka gatatu cyangwa kane ku mbuga gurukana abanyarwanda ne bari abantu bakoze neza akacabaho n'uyundi yitwa Habimana Krahakani ariwe yabaye Miss Popularity gushikino rero nawe ni yari yabyifashemo neza mugiye gukurikirana ku kuri page yacu ya Miss Ngoma kuri Facebook abo nibo bigeme bari basanzwe bari imbere y'abandi y'abandi mu bintu twavuga byo mu bintu byo kumbe byo gukundwa gusumba abandi
ego Anne ngarutse kuri wewe ababyeyi bawe baraye babyakiriye gute ko insinzi ari insinzi idasanzwe babyakiriye gute
Ndi yangera nitiriwe cyane gose cyane gose ndi ujumbura ku ishure nawe ntiyarari hafi ariko gusa n'ubu tuvuganye kuri telefone turanezerwa turatwenga nyene turavuga ati Imana yarashikanye ibyo yari yatse byaniye nyene yari yerekanye ibintu nk'ibyo vyama arabyishimiye gose
ego mu binyamakuru wavuganye nabyo utsinda n'umukanya wabuze ko ugiye gushyira mu ngiro imigambi yawe wo kwibutsa abatwumva n'abatashoboye gushika mu kibanza cy'amahiganwa imigambi yawe ni iyihe Alfred yavuze yuko bashimye cyane abariko baratunganya uko gutora umumizi
umugambi wanjye witwa Fitrade mu majambo yose witwa femme traditionnelle de l'Europe uwo mugambi nawiyumviriye fatiye ku bigeme n'abafasoni bahora n'ingorane zitandukanye icyo tunokita ama violence les différentes violences ma violence sexuelle psychologique économique et physique ibyo rero bituma abigeme n'abafasoni badashika ku iterambere ry'igihugu kandi tuzi neza ko ari bo terambere cyangwa ari bo nkingi y'iterambere
muri make ngerageje gusigura ni ukuvuga amabi akorerwa abigeme bigatuma badashika ku ntego cyangwa ku migambi yabo mu buzima
ego badashika no ku iterambere rirama ego byatumye nimvira umugambi wanjye witwa Fitrade nawuteguye ko uzoba uri nka centre cyangwa ikigo aho umwigeme cyangwa umufasoni azoba arimo wese azoba yisanzuye kandi ashigikiwe aho hazoba harimo inyigisho ibyo bita formation tuzobigisha ibijyanye n'iby'akaranga no gukunda igihugu hazoba hariho abibigisha ibijyanye no kumenya agaciro bafise kuko mu Kirundi bavuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko jera ntibazi ko cyane benshi ntibamenya yuko bashoboye gukora ikintu gikomeye mugihe abagabo canke abasore baba bananiwe. Donc abigeme bose hamwe tugiye hamwe tuba dushoboye ikintu kinini kandi gikomeye. Hama hazobayeho kandi n'inyigisho z'entrepreneuria kugira ngo umuntu aheze gukora izo nyigisho zose ace amenya n'ukuntu ashobora kwiremera igikorwa yokora kimuteza imbere kigateza umuryango wiwe imbere n'intara igashikirwa gutyo n'igihugu kigashikirwa. Hama ndi niga architecture ndoyiheza mu mwaka uza nari nateguye n'ibicapo icyo nokwita ama plan yoteza imbere intara yacu ya Gitega mu gushyigikira cyangwa gutsimbataza igisata cya tourisme kubera tuzi neza ko ahantu iyo tourisme iri renforce cyangwa iteye imbere na n'intara irashika ku iterambere rinini rirama. Yego, ivyo bikorwa rero nivyo naciye nkora mu majambo make, iyo niyo ari umugambi wanje.
Yego cyane, birumvikana ko ugiye gufasha abigeme bagenzi bawe cyane mu buryo buboneka. None mushingana ya Kizimana mubona akeneye ubufasha cyane cyane mu buhe buryo muzomufasha muyihe nzira muri uyu mwaka zoba ari Miss?
Ego cyane nkuko twari twabivuze n'ubwa mbere niteze ko tuzokora na byinshi na Riera ane kubera turafite kwanza gushyiraho saa turafite abantu amashyirahamwe abiri ishyirahamwe rya mbere ni BJF banki ikorera ngaha yemeye kuzodufasha kora na kuzofashanya na Misi yaratwemereye n'igitoro igitero 40 ku kwezi ugushika umwaka wose uhere. Hanyuma yaratwemereye kandi yuko izodoheshega no mu yindi migambi no mu maproje amwamwe azosaba visibility ya banki yuko bazoza barakoresha umwisi wacu. Iyo niyo abona ba mbere abagira kabiri ni inoze isosiyete yitwa Volcano Express isanzwe twari kumwe ugushino twavuye twatanguye ari sponsor officiel mugabo yari ibaye partenariya nariyo ntiyakimye yuko izoca imuha akazi ambigushire muri ekipe ya communication. Umunyenewe yatubwiye ati nsanzwe ari umukobwa ari aciye ubwenge ushanda mushira muri gisata cya communication kugira ngo ashobora kuronka akantu kagashahara gashobora kuza karamufasha. Mumva neza yuko ane nkabatabwo bafite yuko ane arazi ubwenge ndabizi umva aho ntabwo badufise ko adufise icyo akora. Hanyuma kandi nje mbandanya tudodora tumufasha kudodora no mu yandi masosiyete atandukanye ari hano mu Burundi kugira ngo ashobore ko iyo migambi yiwe yateguye tuzotegura plans meze neza atanga ibiharuro turi aho mahera akenewe hanyuma twinde tubifatumutufashanye kugira ngo tubikore hanyuma kugira ngo umwaka umwe uzohere agize ahashitse kugira ngo umumisi azoza kumusubirira mu mwaka utangura azobe abona yuko amusigiye ikintu nokwita iragi ryiza kugira ngo n'abazoza barakurikira mu myaka izoza bazobone yuko waratanguriye wayababereye imboneza y'ukuri.
Birumvikana ko mwamufashije mu bintu bidasanzwe na gato. Ana Iera uronse akazi, uronse umuduga, uronse ibitoro, uronse ibintu byinshi cyane icyarimwe. Ubuzima bugiye guhinduka, ubuzima burahindutse. Hari icyo wifuza gukora muri ibyo byose? Hari icyo wifuza Imana kugufashamo kuko ubuzima bwawe bubaye ubundi buzima?
Urakoze, mu bisanzwe nkuko mubivuze ni ubuzima bushasha nanguye. Ikintu ka mbere ni uko nasaba Imana ibikubiyeha neza mu buzima busanzwe. Nyene ni umuntu nyene asanzwe kandi akunda gukora, akunda imirimo na cyane cyane ko ntari bwaheze ishure, n'ibyo byose bibandanyije bikaba bituma ngira imyitwarariko myinshi. Rero ndasaba nzokomeza nsaba Imana nkuko yahora ibinshoboza kubandanya ibinshoboza kugira ngo ibyo byose nzoshobore kubizeha cyangwa ego uko nyine
kubitunganya neza.
Ego
none nk'abandi bigeme uwo bahanura iki kuko nk'uko bivuze ubuzima bwawe bugiye guhinduka ariko hariyo nabandi bariko barakwitega ariko barakuraba bazokwiheza ngo bizogifatamwe ngene uzokwigenza ico wobahanura nico wobashikiriza co bari kihe bagenzi bawe
ikintu ca mbere no bahanura nuko nuko ndabikora no muri ico kigo nuko nubujijuka nuko bokwifukura no vita kuba eveye bakikangurira kubona yuko bambaye ikirezi cera biragoye cyane yuko ubona ko bambaye ikirezi cera mu gihe atamuntu araza ngo abigusiguriye neza ngo bitahure rero bamaze gutahura icyo kintu bikabisaba ko bagira umwete ikindi kintu no bakangurira bantu kugira umwete mwinshi cyane nta mwigeme numva nubyemezwa neza ko atamwigeme n'umwe ahari adashoboye gukora ikintu kiri excellent ikintu cyiza cyane umuntu wese ashobora kubona agatangara rero nubabwiye ati ntibicaze izo ngabire zabo aho bari ariko wiyumvamo ikintu gerageza uprofite ayo maoportunite ahantu hariho hose wubona ushobora kudodora ahantu ari hose ushobora gushikiriza icyiyumviro cyawe ahantu ari hose ushobora kwerekana icyo uri ndabizi neza ntakekeranyije yuko ikintu cyose utegereje umwigeme yashyizemo umwete ategereza kuronka hayisi cyangwa inyishu nziza hama ikindi nacyo nk'abigeme bagenzi banje ndakoresha ama social media ama réseaux sociaux uwo ari we wese yobona icyampanura icyanterera yombarira n'ibyiza byose ni cyane cyane ababyeyi yego urakoze
birumvikana urifuza ko ubandanye ushyigikirwa muri byose kugira ngo ushobore kuba imboneza koko bakubonamwo mushinga nayo yakizimana abo bandi bigeme cyane cyane abo badofine babiri uwa mbere n'uwa kabiri bakurikira Anne Niera muzokorana gute nabo nyene hari icyo baba bararose nyuma y'iri higano
yego twarumvikanye bose yuko umwe wese je nababwiye yuko twe ubu twaramaze kuba umuryango umwe abantu twakoranye ari kumwe muri kino gihe kandi nawe nama n'umusigurira na Niera Anne bose bari bataramenye uza gutogwa ariwe turumvikana neza yuko umuminisi azoba uwa mbere amaze kuba afite kontra ahantu ariko ayasanzwe ariko arakorera muri sosiyete kanaka tusubiye kuronka ikindi kiraka twogiha Premier Dauphine hanyuma uwa Premier Dauphine nawe afite aho akorera hasubiye kuboneka ahandi twaha Deuxième Dauphine kugira ngo bose batere imbere kuko je narababwiye kandi ibyo twanasyaze nisanzwe iyi kompetisiyo si ntiyari yo guca amahera cyangwa iyo kurondera ubushimwe ahanini kwari kugira ngo umuntu tubereke yuko muri bo bafite ububasha bukomeye cyane bwo guhindura ibintu bivuye muri bo nibyo namwe mbwira abantu benshi turajya ku mashuri tukiga umuntu akiga akamara imyaka 10, 15, 20 ariko ariga yaheza akaca yicara muhira namenye neza yuko muri we afite opportunity yo gutanguza ibintu byiwe kandi bikagera aho bigeze rero kubona abigeme bose kushino saba amaze gutahura yuko umwe wese ashobora kugira icyo akoze kandi kigashika kure niyo mpamvu rero novuga ko umuntu wese Niera afise kontra wundi amukurikira tuzomuronderera n'undi amukurikira tumuronderere je nari nasabye nayo iyaba bikunda yaba ari byo nshobora bajya abakobwa bose bashyitse muri finali bobandanya baza nk'abakoca nkabereka ingene imigambi yabo ishobora kuja mu ngiro na atuba yaratowe ni muri iyo nzira rero twebwe ni ukwita ya solidarite twagize kandi nibaza ko bizogenda neza Premier Dauphine Deuxième Dauphine nebera Miss Populaire bose bagashobora kuronka amasosiyete abizera kugira ngo abakoreshe hanyuma batere imbere mu buzima
noneho nk'ishyirahamwe ryanyu ingoma event yoyo igiye kubandanya igira iyindi minsi mikuru ibindi birori cyane mu bantu mugiye gushimika cyane cyane ku gushigikira aba bamisi muri uyu mwaka ugiye kuza
ego niko ushobora kuguma kuri kuri twi dukorana n'abamisi gusa tuzobana dukora n'ibindi birori n'andi ma event mayandi ari mu zindi mu bindi no kwita mu zindi kategori byose tubandanya tubikora ariko ikintu nyamukuru tugeza kubandanya dukurikirana aba bamisi uko ni gikoba gitanguye burya nzikirahe ahubwo rero niho tutangure gukora kuko niho turongo serivisi ya mbere tutangure gukora kugira ngo abigeme bashoboye kuva gutogwa na minsi dushobore kugira ngo tugire aho tugeze twereka akarorero izindi ntara wanashima twereka akarorero n'ikindi gihugu n'igihugu cyacu mu bya minsi kuko murabona ko kenshi minsi yaraba iheze bikaba biraheze ukadutura kandi kuyumva hageze kwitangura waraba minsi cyo birayagize cyo yakoze ukabura na kimwe rero dushaka gusohora ibyo bintu tubikore neza kugira ngo no mu mwaka ukurikira baze bashike gutanga ishyamba ryabo bakoze ibikorwa bidasanzwe.
Ego urakoze cyane ane niyera turagukeje kandi twongeye tugukeza cyane turafise ukwizera yuko uzokora ibihambaye muri aya mashyirahamwe wizewe ugahabwamo akazi tuguhaye imigisha n'uwo muduga uzogenderemo mu mahoro ntihagire n'ikiza na kimwe kizogushikira Imana ibandanye kurinda ubandanye uba umuri kuba bigire bagenzi bawe dushimirana Alfred Hakizimana n'umugwi we wose kubona bashoboye gutunganya ibirori bari baremereye benshi bagashobora kugikurikiza mushinga na Hakizimana turabashimiye cyane namwe ko namwafashe kano kanya kukongera kuganira n'ijwi rya Amerika mukadushikiriza ibyaraye bibaye mu mahiganwa matunganyije dushimirana namwe mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga cy'umunsi murakoze mwese.